ikaze bakunzi badususuruke kwiradio ijwi rya Amerika twagarutse muri wa mwanya mwiza w'umuziki nari mwiza muri kumwe muri dususuruke duhora dufata akanya ko kubumvisha indirimbo nshasha uyu munsi turabumvisha indirimbo z'abarundi n'abanyarwanda zasohotse mu mpera z'ukwezi kwa kane no muri zindwi zitatu z'ukwa gatanu reka dutangure kuva ukwezi kwa gatanu gutangura badundika ku mudiho wa Mologo iyo ndirimbo iri kwirabica biracika yanditswe n'umufasoni KDK nk'uko tubisoma mu majambo aherekeza iyo ndirimbo iri kwirahera KDK yanditse indirimbo Mologo ayandikira abagenzi biwe bari bafise isabukuru y'imyaka 25 bubatse ico ciyumviro agiha umugwi We Love Music w'abarundi hacasohoka indirimbo iryoshe cane ifise amasanamu meza cane bayise Mologo nisubiramwo ry'ingene abo bakunzi bamenyanye ni nkuru y'urukundo koko umviriza hamwe na We Love Music bari kumwe na KDK bakunze badususuruke ari umunsi wahari wabavyeyi amatariki aratandukanye ku bihugu gusa ahenshi bahimbaza umunsi mu kwezi kwa gatanu umuririmbyi w'umurundi Yoya Jamal yarayasohoye indirimbo yise Mama amajambo ayahagiza umubyeyi wiwe ko atacyo yamuburanye amuhaye n'amashugwe
Jambo matungo na makana matungo sabu chanye pesa na chofyo salimara kupinyo maimana asa wewe mama mama wandinzi zara undindi nyota mama undindu wandu undindu gomba
Christopher Muneza n'indirimbo y'urukundo ati naramenye ko wanyivye ubwenge ndabibona ndi kumwe nawe yasohotse muri kwezi kwa gatanu. Agira ati ntabikunda kubera kuguma umpamagara izo emoji z'imitima zimujya umutima. Ayo namwe mu majambo y'indirimbo ntabikunda y'umurundi Double J yasohotse muri uku kwezi kwa gatanu. Umviriza.
Gaza makinga izo emoji zimitima simu gumutima izo message wa mutuma zira musisima bamuko shiri wanje nabikunda ma wenda bikunda
uri WJ muri ntabikunda iyo maze mitatekereje abariko aritegura kuduha umuzi kuryoshe uwo nawe ni umunyarwanda King James inyuma y'indirimbo akayobe yaririmbanye na Manikiani haheza amezi atatu inyuma kandi ya ubanguke haheza amezi atandatu isohotse King James yagarutse araturirimbira indirimbo y'urukundo yise ejo umviriza ni King James muri ino ndirimbo ejo yasohotse muri uku kwezi kwa gatanu
ikinika Nibyo byango sumutima uraberewe usukwawe koko uruwanje nibyo oh 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 ubesho nimucya nzabyuka undiru hande intangi Urabyumvute umukundwa inzozi zacu zirimpamo hindukira umwere ubundi umugabo wawe ukaba umugore wanjye
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaranditse
Mwiriko mwumviriza dususuruke ku radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi turiko tumvisha indirimbo nshasha z'abarundi n'abanyarwanda zasohotse mu mpera z'ukwezi kwa kane no muri zindwi zibiri z'ukwa gatanu. Reka ndabahiyindi yitwa Ndiki. Umurundi Vishulov ati Ndiki atabantu. Nokoriki atabantu. Nakamokeza kugukundana hagati yacu. Uwo ni Vishulov muri no ndirimbo Ndiki yasohotse muri uku kwezi kwa gatanu.
Kugira inzigo, kugira ishari, nubu esko, nibindi
Rwanda barakoreye hamwe mu kukwezi kwa gatanu abo nabo novuga nka Gads ari kumwe na Nel Ngabo hamwe na Kenny Sol badusohoreye indirimbo bise Molomita ayo majwi atatu arahimbaye umviriza December ni muri rimvyo murundi akiri muto asohorera indirimbo ziwe muri studio rurangiranwa yitwa Colors Studio iri mu gisagara cha Berlin mu Budagi December nguyu muri no ndirimbo haruse gushira habona yayise kila siku canke buri munsi
Tell me that DJ bounce my rhythm. Don't stop the party. Oh, you must see me pack a buche. Cause we gon' party all night till this morning. And keep on drinking all night till this morning. Bumba go spending on my head all till this morning. But he must go on. Sabrina, I send her my location. We in that room, she said, nah, oh, like your vuvuzela. She started playing the gong gong. Yeah, each other needs sounds good. Our jam
to the hands and we. Everybody take shots with me. Plenty girls in my company. Iri joro ni sans good deep. Our jama to the hands and we. No stress, take time. Baby girl, just free your mind.
Ndiye bakunzi badusuruke ndangirije kuba hino ndirimbo kosho buzo kumva aho barundi bicaye baharira ngo indirimbo y'umwaka ni kosho ya dramati abandi bati sigaho ni mologo ya we love musica murumva ko kosho ya nyudze abakunzi b'umuziki kosho ni indirimbo y'umurundi dramati
I'm Leo Sinya mesha bonita ngo I don't know how to say iyo fatishije ndize na cuz I am a cheetah Niyo beranya ukomba nipo ye sinjegereza umutima bani kizinama shandi tunda wasanu budarambanga osama hadiru sama varanda nyama choma I'm gonna treat you right and love you hard cause on you gwa akusa kufani kipime Chumoka, Chumukie, Kondumupea, Nakundumunune, Nago Chumoka,
mwahimbawe no kumva zino ndirimbo nshasha z'abarundi n'abanyarwanda ukwezi kwa gatanu ntikurahera ziracaza erega umurundi DJ Fernando yaraduhonjeje yagiye gusohora yitwa Corazon muraba hafi kwa natwe mu dususuruke ndaje hujya amerika na muri munza twabifurije kuroranirwa ahiwanyu
je t'aime non seulement parce que tu es mais parce que je suis car nous sommes ensemble oh mi corazón Yeah.
seulement pour ce que tu es, mais pour ce que je suis, car nous sommes ensemble. Oh, mi corazón. Ensemble, oh, mi corazón, yeah.